Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Miriwe neza n'inshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa mbere itariki zine z'ukwezi kw'icenda mwaka w'2017 muri kumwe na Frederic Nkundikije. Ubu naho ni wa mwanya wa kiganiro muri sanga kwigenekezo ya mbere y'uku kwezi kw'icenda. Sentare nahinyuzi wa gihugu ca Kenya yarashikirije ingingo ifuta ivyavuye matora y'umukuru w'igihugu. Umurwi w'igihugu ca Kenya ujejwe gutunganya amatora wari watangaje ko ayo matora atsinzwe na Perezida Uhuru Kenyatta yarasanzwe atwara ico gihugu. Mu gufuta iyo ngingo, Sentare nahinyuzi wa gihugu ca Kenya yavuze ko hari habaye amahinyu ahagaze hanini ku buhinga bwa za nyabwonko bwakoreshejwe n'umurwi ujejwe gutunganya amatora bwari bwinjiranywe n'abahinga mu kuyovya ubuhinga bukoreshwa mu vyuma vya ordinateur. Unani rw'imigambwe itavuga rumwe n'ubutetsi rw'igihugu ca Kenya wakiranye akanyamuneza kenshi cyane rwose iyo ngingo ya Sentare nahinyuzwa igihugu ca Kenya. Aho yumviye iyo ngingo, Perezida w'igihugu ca Kenya Uhuru Kenyatta yaratangaje kwa tashimye iyo ngingo ariko ayubahirije. Akaba kandi yaratangaje ku mugambwe wiwe hamwe n'abanyagihugu bamushyigikiye badatewe ubwoba n'isubirwamo ry'ayo matora kuko bafise akizero ko bazoyatsinda. Sentare nahinyuzwa yo mu gihugu ca Kenya yaratangaje ko ayandi matora azotunganywa mu misi 60. Iyo ngingo yafashwe n'igihugu ca Kenya n'ingingo abatari bake bashima kuko bavuga ko yerekanye kutunganya bwo mu gihugu ca Kenya bwigenga bubaye ubwa mbere mu ntara ya Afrika. Sentare nahinyuzwa igihugu ifata ingingo iteye kubiri n'ibyifuzo by'ubutegetsi. Mbega insiguro muha iyo ngingo ya Sentare nahinyuzwa yo mu gihugu ca Kenya n'iyihe? Ku bwanyu hari ingaruka iyo ngingo izogira ku kuntu amatora atunganywa mu bihugu byo muri Afrika? Uyu munsi rero twatumiye abashinganahe batatu ariko turafise undi mushinganahe mu gihugu ca Kenya. Reka dutangure kuri we. Ndorimana Semana, ubwa mbere na mbere n'ibibazo bibiri gusa. Ndorimana, mutubwire ukuntu ibintu byifashe muri iki gihe muri Kenya nyuma yaho iyo ngingo itangarijwe abanyagihugu ku mpande zose, abashigikiye umukuru w'igihugu ikaba n'abashigikiye umutegetsi yari yashikirijwe n'unani rutavuga rumwe na leta, bavyakiriye gute? Abantu barindiriye ayo matora bavuga iki muri iki gihe mu kanya gatoya cyane rwose? Ndorimana,
murakoze cyane. Urebye ubuzima bw'aho bwasubiye mu buryo gusa nk'uko bisanzwe abashyigikiye ishyaka riri ku butegetsi ntabwo bigeze bishimira na gato imyanzuro y'urukiko rw'ikirenga. Ariko nanone nk'uko bahagarariwe na Perezida Uhuru Kenyatta yavuze ko nubwo atabyishimiye ariko byanze bikunze ari bwemere bakongera bagasubira mu matora. Ndetse yatangiye na kampanye kwiyamamaza ejo, yagaragaye ahantu hitwa Nakuru, yatangiye kampanye kongera kwiyamamaza kugira ngo yitegure ayo matora. Bikaba byumvikana rero ku ruhande rwa Raila Odinga wo bari bahanganye we n'ibyishimo byinshi cyane kuko yavuze ko ari amateka igihugu cye cyanditse, cyane ko gari ubwa kane cyangwa ubwa gatanu agerageza kwiyamamaza ndetse agatanga ibirego mu rukiko rw'ikirenga yuko bamwibye amajwi ikanga. Ubwo rero urumva ko uruhande rumwe barishimye, urundi ruhande barababaye, ariko ubuzima busanzwe bw'umunyakenya burakomeza nk'uko bisanzwe.
Ariko muri iki gihe nta ruhagarara ruhari nka rumwe twabona igihe imbere y'amatora n'igihe cy'amatora. Nyuma yaho Perezida yemere ko iyo ngingo yose ibigwamo, nta ruhagarara ruhari mu banyagihugu bafite ibyiyumviro bya politiki bitandukanye?
Nta mpagarara n'ahantu na hamwe yigeze igaragara. Ni ukuvuga ngo habayeho bamwe kubyishimira, abandi byanze bikunze barababara. Bamwe bajya mu mihanda bagaragaza ibyishimo byabo, abandi ngo bagumye mu ngo zabo. Kugeza ubu ngubu nkaba nababwira ko nyuma y'uko icyo cyemezo kitangazwe, nta muntu n'umwe wari watangazwa ko yapfuye azize ibyo ngibyo cyangwa yishwe azize ibyo ngibyo. Ni ukuvuga ngo ubuzima bw'umunyakenya burimo buragenda nk'uko bisanzwe.
urakoze ndabimana semana kuba muduhaye amakuru yerekeye cyane cyane ukuntu ibintu byifashe muri Kenya muri iki gihe murakoze
murakoze
cyane nkuko rero twabiye twatumye abanyapolitike bi nararibonye mu Burundi turi kumwe muri iki gihe na ambassadeur Edouard Bizimana aserukira Burundi mu gihe cyo Burusiya mwiriwe neza ambassadeur Edouard Bizimana
mwiriwe neza
murakomeye
yego namahoro murakomeye namwe
turaho turi kumwe kandi na ambassadeur Gamaliel Ndaruzaniye yigeze kuba no mushyanjajejwe indero nyigisho mu Burundi akaba kandi yarakoreye ibiro by'ishiramwe impuza bakungu mwiriwe neza ambassadeur Gamaliel Ndaruzaniye
mwiriwe neza
murakomeye
namahoro gose murakoze
ni byiza cyane gose turi kumwe kandi n'umushyanjaye Nyangoma Leonard umukuru mugambwe CNDD akaba kandi yarabaye umushyanjaje ajejwe intware yo hagati mwiriwe neza Leonard Nyangoma
amahoro neza Frederic mwaramutse mwese Gamariere na Edouard na Ndorimana nkarabukana kajya gukuramutsa abarundi n'abanyarwanda bariko baratwumviriza bumva indimi zacu dusangiye
murakoze reka dutangure kuri mwebwe nyene mushya ntahe Nyangoma ngingo ya sentare ntahinyuzwa yo mu gihe cya Kenya mwayakiriye gute n'ingingo mwibaza ko yari gufatwa mu gihe cyo muri Afrika muri iki gihe
ingingo yafashwe na Centre de Renewzwa yuguca Kenya gene twayakiriye twaramaze no kubimenyesha mu itangazo twasohoye urya munsi nyene ingingo twashimye cyane ntitwari tuyiteze cyane kuko bavuga mu Kirundi ngo ntawurirwa neza tungo yitware ku nzoka kubera ubucamanza mu bihugu byinshi iwacu bukunda kwegamira ubutegetsi ishingwantwaro ariko twarayishimye cyane turashima n'ingene ndetse n'ingene abarongoye abandi muri Kenya y'umukuru w'igihugu yaba wararongoye abatavuga rumwe n'abari ku butegetsi yabyifashemo babyifashemo umukuru w'igihugu Kenya atanga uko wabivuze yaremeye yarahakanye ntiyashimye iyo ngingo ariko yaravuze yuko azoyubahiriza hanyuma umukuru w'urunani rw'imigambwe yari yahiganywe n'uwo mukuru w'igihugu Raila Odinga yaragifashemo neza arahagarika kurungika abantu mu ibarabara hanyuma arashikira iyo sentare ntayinyuzwa wabona yuko mbingo ntabyizeye cyane yarabanje kugonanwa ariko aragendayo ariko urabona yuko cyagaragaye yuko bamivye amajwi mu matora hanyuma rero amatora agiye gusubirwamo ariko turashima cyane cyane ingene yabyifashe mu mboneka rimwe muri Afrika nko mu gihugu cy'iwacu si ibintu byo gutabira twararenganijwe tugaho twitwara batwivye amajwi mu matora guko nyine nje gituma iyo ngingo iteka igihugu cya Kenya Afrika n'ahandi no mu bindi bihugu byo ku isi atari muri Afrika gusa
ego mweho ambasaderi Gamaliel Ndaruzaniye iyo ngingo mwayakiriye gutembega icigwa izoha ibindi bihugu byo muri Afrika n'iki
murakoze cyane gushyira ikiganiro nibaza yuko muri Kenya ingingo yafashwe yerekanye aho bageze mu iterambere rya demokarasi ni ukuvuga demokarasi ishingiye ku mategeko igihe uwari yatsinzwe yitwaye ntibamutsinzeho baramwemereye urubanza hanyuma babishinzwe barabitohoza abacamanza baraje inama bamwe bashinga yuko hibwe amatora babiri batabyemeye barabemeye baravuga nabo aho bahagaze ariko bashira aho intahe ya benshi ishize yuko amatora yasubirwamo igihambaye kuri jewe n'ubwo buryo intahe yakurikijwe mu gihugu cya Kenya umukuru w'igihugu yarasi nguvu nk'uko umushanyanyama aheje kubivuga ati naho ndemeye gukurikiza ingingo yafashwe n'igitangaza rero uko nibaza mu babanyi ni igitangaza nk'uko Nyangoma bivuze muri Afrika niyo nta iyo ngingo rero izotuma n'abandi bafatiraho kugira ngo hagengwe n'amategeko bijya tugira ngo ubutungane bwigenga ni ukuvuga suko buturubanza uko bushaka buturubanza rukurikije amategeko gusa atagitsure cy'umuntu n'umwe mu baburana niko byagenze muri Kenya tubyishimira rero ni byiza rwose ngira ngo nakarorero abandi bokurikiza
egume namwe ambassadeur Edouard Bizimana ikintu kimeze nk'ubudasa hagati ayo matora muri Kenya n'amatora ahora abahandi muri Afrika hariho abantu benshi bavuga ko kenshi na kenshi usanga nk'imigambwe itavuga rumwe na leta idafite ingufu nyinshi cyane gose ugasanga kenshi na kenshi iyo ibiharuro bitangajwe iyo migambwe ikivuga ko amatora yibwe canke iyo migambwe ikankana kuja no mu matora ubudasa buri hagati y'ayo matora muri Kenya n'ibindi byinshi biba muri Afrika n'ubu
yego nashaka mbanze guhamiriwe abatumbiriza twese bose cyane cyane abashinga ntahe bishanga ikiganiro hanyuma nashaka icyo nashaka kuvuga cyane nuko nuko abandi babivuze ingingo yafashwe na Sentare ntahinyuzwa ingingo yerekana yuko ubucamanza muri icyo gihugu bumaze gutera imbere bumaze gutera intambwe imbere hanyuma ikindi kishirwa gikuru nibaza twokuramo nuko abantu boreka gushira Afrika mu mufuko umwe bakabona yuko Afrika yose umenga ni igihugu kimwe kandi tuzi ko Afrika ifite ubudasa bwinshi aha rero byerekanye yuko hari ibihugu bimaze gutera imbere muri iyo ntwaro ya demokarasi hanyuma yewe ikintu maze kubona nuko mbona umengo ibihugu biri bisanzwe bivuga ururimi rw'icyongereza urafise intambwe rumaze gutera mu bijanye na demokarasi icyo rero ngira ngo naho nyene cyo tubera icigwa hanyuma kenshi turamaze kubona yuko muri Afrika ata abantu bemera ko batsinzwe biragora hanyuma kubona rero yabonye atashimiye zavuye mu matora akitura ubutungane nibaza ko ari ikintu gikuru cyane abanya Afrika benshi boza barisunga hanyuma n'uwari yitwa ko yari yatsinze aho bari bavuze ko yatsinze nawe akemeranye naho ntahishize akemera aho ubutungane bushize nibaza ko ari byo byigwa bikuru twokura muri ibyo bintu byabereye muri Kenya.
Tubibutse inshuti mwese ko muri komora bandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turafise Matias muri neza mu izina ry'ikirundi ni nde Matias
Hitimana
muri hehe
Ibujumbura
yego murafite ikibazo murafite icyumviro turiko tuvuga cyane ku nyingo ya Sentare ntahinyuzwa y'uguca Kenya y'ukufuta amatora y'umukuru w'igihugu
ese cyumviro
yego
bona gamba ubwa mbere wo nkeze ese ntare mu gihugu cya Kenya ku ngingo y'ubutungane yasashe ikabona yuko igihugu gitorwa mu kaga kubera umugwi ugiye gutunganya amatora uba utabyifashemo neza ama nkabandanya mvuga nkuko byerekeye hano izabaye hano mu gihugu cy'iwacu cy'i Burundi ukuntu Sentare Sentare igeje kuba isaba ibwirwa shingiro itazifashemo neza abagacanamwo ba ingingo igafatwa n'abadakwiye ngabo mu nyuma icyemezo ariko bikaba byatumye haba imvururu zahitanye n'abarundi benshi nko kuri icyo nagomba gukebura cyane cyane abantu bo mu Sentare y'abacamanza yuko boza baritondera kuko ingingo bafashe ishobora gutuma haba ubwicanyi cyanke inkuru bigahitana ubuzima bw'abantu benshi kandi urumva nabo baba bafite nk'uruhara rero agomba nkayahetse saba cyane cyane amasentare ko yoza aritondera cyane cyane ngingafata kuko nko mu gihugu cyacu murabona ko byatumye hapfa abantu benshi n'ubu hariho benshi bahunze bigatuma n'igihugu kidatekana kandi kidateye imbere
murakoze mushana Hitimana Matias mukanya ndasaba abashinga ntaye bagira icyo bavuze kuco bushikirije ariko ngomba ndababaze ambassadeur Edouard Nduwima Edouard ambassadeur Bizimana mutubwire cyane cyane abantu benshi bari bafise ubwoba ko mu gihugu cya Kenya hashobora kuba kwaduka indyane ikase ubwa mbere harigeze kuba matatu ugasanga harabaye ubwicanyi cyane cyane matora ariko abo banyagihugu barashoboye eka kwigenza ukuntu naho hari impari nyinshi cyane rwose ata muntu yariye urwara uwundi ka mu bwicanyi hirya no hino gatoyi ariko bapana nka bwicanyi butameze nka bwicanyi twa matubona ahandi hose ikintu mwibaza ko abanyagihugu bashobora kuba cyane abategetsi babo ikintu bashobora kuba barashoboye kurusha abandi bategetsi aho tubona ko kenshi na kenshi haca haduka ubwicanyi y'abanyapolitiki batumvikanye ku ntumbero cyane ikakubiharuro byavuye mu matora cyangwa ukuntu amatora ariko aratunganya.
Ego murakoze nibaza yuko byavuye ku butwari bw'abo bantu bariko barahangana mu matora n'ingene babyifashemo kuko watsinzwe wavuga ko yari yatsinzwe ico gihe yashimye kwitura intahe ntiyashimye gushira abantu mu ibarabara naho nabona byari byatanguye hanyuma n'uwitwa ko yari yatsinze nawe yavuze ati nemeye aho ubutungane bushize kugira ngo hanyuma urubanza ruzosubirwemo abantu batiriwe baraja mu ibarabara hanyuma ikindi nibaza cyatumye nuko murabona byari biherutse amatora yaheruka abantu barapfuye kubera ibyo bintu by'amatora hari abatemeye ibivuye mu matora nibaza rero ko byabaye ikirwa cyahaye abo bashinga ntahe babiri baravuga bati ntitwosubira hahandi kugira abantu basubire kwicana kubera iby'amatora bakirika twishinga ubutungane nibaza ko ari ikintu cyiza cyane hanyuma munkundiye nagomba ngirisho mvuze ko umushinga ntavuze Matiyasi avuze ko agomba gusanisha iby'u Burundi n'ibyo muri Kenya nagomba jewe aho mbona umenga ntibisa ntaho bihuriye hanyuma kandi tukamenya yuko ingingo abacamanza bafashe iyo yubahirizwa nibaza ko naho nyene izo ngorane zari kubamwo kuko nkabo muri Kenya naho nyene nabo nyene ntibahurije hamwe urabona hari babiri batabyemeye mugabo nabo nyene ntibaciye bavuga bati turivumbuye bati tugiye naha bararetse baraha ubutungane umwanya kugira bukore nibaza ko ico nyene naco nyene cyo bacirwa gikuru twokura muri ayo matora
ego namwe muhushya na inyangoma icigwa tuvuze nko ku Burundi byashitse ku Burundi aho abanyapolitiki batumvikanye ku bibazo bitari bike ikicigwa bokuraho kugira ngo byanse batumvikanye ntibinde kuja mu migere n'ikihe icigwa bokura muri ibyo bintu byabaye mu gihugu ca Kenya mukanyaga
bo ivyigwa twokura muri ibyo bintu byabaye muri Kenya ni byinshi muri Kenya nkuko mu ambasaderi Edwara aje kubivuga muri Kenya barakoreye kucigwa cakahise kuko jewe naragenda bikurikirana byabaye Kenya sagasesesho muri mwaka w'2007 bari vy'amajwi indango murango narabona niyo nari muri Kenya barayatwara hanyuma harapfa n'abantu benshi kiya gihe Odinga yari yatsinze rero babibonye amategeko bagiye barahindura rwose kuko no kugira amatora agenze neza haba hariho amategeko yubatse neza atomoye bagiye barahindura hanyuma kugira ngo ndetse n'amasentare ashobore no kwigenga ubu siko bimeze mu Burundi siko bimeze ariko irya sinigira ntibayihinduye cyane mugabo nayo nyine ngira ngo harimo abantu batavuga basa n'abaterukiye n'abatavuga rumwe n'abari ku butegetsi amatora nabonye mu Burundi yashoboye kugenda neza ni muri 93 icyo gihe umugwi utunganya amatora warimwo abatavuga rumwe na leta barimwo abaserukira leta barimwo ndetse imigambi umugambi wose wari ufite abasohokera muri uyo mugwi rero icyo nabonye kandi gikomeye urabona yuko baritwaye barashobora kuburana baraburana indangamurango ariko twebwe iwacu uwitwaye barize bagwakira muri ya centre bahize bwizwa shingiro ifata ingingo yonyene nta ntiburanisha abantu ngo basase baburane hanyuma baje mu mwiherero bavuge bati uyu ararushijwe twebwe baratwivye amajwi cyane gose mwaka w'2010 iby'umuri w'2013 ntacyo biva ko njyewe mbona ko ata amatora yabaye baratwivye gushikaho na bya byegeranyo n'ubu naho wabaza uti icegeranyo cavuye mu matora mwaka w'2010 matora ya 2010 ntaho nta namwe wugisanga muri bibiri ibyo rero bikenewe yuko ari mu Burundi cyangwa mu bindi bihugu n'amategeko asubirwamwo hanyuma ugushiraho rero imigwi icungera amatora ni ikindi kibazo nko mu Burundi twebwe umugwi uravye n'uwa perezida ushirwaho na perezida n'amategeko ntatomoye neza n'umugwi mutonya w'abantu batanu bashobora no kugurwa
ikibazo muvuze gihambaye cyane rwose mushana nyangoma n'ikibazo cy'amategeko atomoye eka ikibazo gihambaye cyane rwose reka
n'abantu n'abantu n'ikintu gikomeye kuko amategeko urya amatora urya ntiyibwa ku munsi urya munsi babinjiza agakaratasi muri kajya agasanduku amatora bashobora kuyiba imbere yaho umujye cyo kwiyamamaza ku munsi w'amatora n'inyuma yaho na cyane cyane igihe sentare zidatomoye neza zishobora kubahiriza ibyavuye mu matora cyangwa zikabisesa igihe zibonye
kuri aya matora mushyira nta nyangoma mvuga ko yibwe mu 2010 hariho imirwi myinshi ivuye hanze ariko yashikirije icegeranyo gitandukanye n'ibyo muri ko murashikiriza ikindi kintu nuko hariho ishyirahamwe rikomeye cyane rwose ritohoza amatora muri Afurika eka mu Burundi ryari icyo igisata cyaryo cyari kirongowe na Dr. Christophe Sebudandi akaba yarashikirije icegeranyo cy'ukuntu ibyo yatohoje ukuntu imigambwe yari yifashe imigambwe myinshi yari ifite amajwi make make cyane rwose mushyira ntahe nyangoma ariko reka tubaze na Ambassadeur Gamaliel Ndaruzani muvuze cyane rwose nyangoma aravuze ikibazo gihambaye cyane rwose cy'amategeko atomoye mu bintu abarundi babonye cyane cyane ku byerekeye rya bwirizwa shingiro hari amategeko adatomoye cyane eka rero yavuze ko n'ikibazo cy'imboneza intwari ziri ku mpande zose muri Kenya arivyo byatumye rero hataba uruhagarara naho ikagwibonekeza imbere no mu gihe cy'amatora ikintu cyokorwa kugira ngo ayo mategeko mu Burundi atomore ntihagire umurwi umwe uyumva ukushatse uwundi murwi ukayumva ukushatse hokorwa iki eka imboneza zokora iki kugira ngo ivyashitse nkuko umushyira nta nyangoma yabivuze habe ikigwa cyo muri kahise ikintu kugira ngo abarundi nihasubira kuba amatora ntibasubire kucanamwo byose bice mu butungane nkuko hokorwa iki
murakoze cyane rwose nagira nshimire umushyira nta ambasaderi Bizimana kandi ndashyikirije yashikirije kubyerekeye ubutwari bw'abahiganwa i Kenya bagashyira ntashize bose ni igitangaza igihambaye rero mu matora nibaze yuko ari ugushyira amahoro imbere niko perezida Uhuru Kenyatta yavuze ati ndasabye abakenya bose mugwanire amahoro mushyigikire amahoro amatora tuzosubiramo ntintashize ku kibazo cy'amatora y'i Burundi sinibaza yuko ari uko amategeko adatomoye habana amategeko yose arahinyanyurwa n'ikimenyamenya mushantayanyamaje kuvuga yuko amatora 2023 yagenze neza kubera abantu bashize muri komite elektorali kubera abagiye muri komite elektorali bakurikije amategeko atagitsure kiri hejuru yabo w'icyo kiringo rero abategetsi bariho muri opposition no muri leta bashyigikiye amategeko bahimiriza abantu babo kuziza amategeko kandi itora rigenda neza mu butungane mu Burundi byarashobotse byarigeze kuba ikibabaje ubu none ni ukubera iki ubwo bwitonzi bwabaye muri icyo kiringo tutoronko ryo kubwiza n'ubu kandi baza ko bishoboka amategeko rero adatomoye nicyo gituma bashobora kuyasubiramo mu kintu cyo kuyasubiramo mugabo ubonisi ni ukwibaza yuko twovuga turi abarundi ngo abarundi basa amategeko atomoye haba namba ariho akeneye gukurikizwa icya kabiri nagomba gushyikiriza nukwibutsa yuko abashingantahe muri Kenya intahe aho yashize bashize kuyikurikira ntibashira mu migere barigeze kubigira mugabo barabonye ishingwa batubo ntitwosubira inyuma ntidushire mu migere dushira intahe igeze dusubire kubaza abenegihugu kuko niwarondera ya mahoro igihugu imye amahoro ntari itora ariyo gishoboka nugushira intahe ishize rero kuko ituma mahoro agumaho mu yagihugu ituma abo batora babizera amategeko yubatse neza nikitangaza igihe leta ikurikiza ibya demokarasi yama intinyanyura amategeko ikurikije ibyabaye n'ubu tuzobandanya uko imyaka iza ibintu byinshi bihinduka duhinyanyura ndafite akarero gahambaye mwashaka muraba ku mateleviziyo igihugu natsemo indaro muri ino minsi ndahabaye iminsi mike ariko uravye amatora yabaye ngaha mu minsi iheze muri Amerika ingene bahiganwa ingene haba ingene bahinyanyura mu bashinga amateka n'abakenguza amateka ntihabe ingwano mu gihugu aho batumvikanye bakabaza intahe dutuma tugira icyizere ko niwacu dukurije amategeko gushobora kubitora byiza naye ahandi amategeko ariho kuyakurikiza mu butungane
icyo ni ikibazo gihambaye cyane rwose mushikirije muvuga ko ikintu gihambaye kubahiriza aho intahe ishitse nk'uko muyivuze naha muri Leta z'Ubumwe za Amerika byarigeze gushikaho sentare ika ntahinyuzwa igihugu yarigizwe n'abacamanza 9 aho hari ku matora hagati ya Al Gore yahora ari vice president kwa Clinton hamwe na George W. Bush ingingo rero yafashwe ika n'urubanza rwaciwe niyo sentare yarigizwe n'abashinga amateka n'abacamanza 5 umugambwe wa Republika n'abacamanza 4 muri umugambwe wa Democrat yo sentare rero ico rubanza ivuga ko President George Bush ariwe yatsinze kandi abarundi eka abanyamerika bose harimo na Al Gore bati batangaza ko yemeye inyigo ya sentare muziki wazo gihambaye cyane rwose rero ko sentare ariyo ikwiye eka abanyagihugu n'abanyapolitiki bakwiye gukurikiza inyigo ya sentare ico ni kibazo gihambaye cyane rwose
sinzi ko icyo nakongera gitoyi
ibduga kwijambo bwanya gato
icyo nagwa kongera ko nuko cyane nyangoma yavuze neza intahe yicetse mu rubanza no mu Burundi urubanza rucirwa ku murango ku nama ntirushirwa mu nzu mateko y'igihugu musomye neza bavuga ngo urubanza ruzosoma mu ntahe yicetse y'iri tariki iKenya habaye urubanza rucirwa mu ntahe yicetse igihugu cyose gikurikira isi yose ikurikira ni ukuvuga yisunze amategeko akavuga amategeko ashingiye ko ati none kubera amategeko dushingiye ngaha iburundi two kwikebuka rero si mu by'amatora gusa hari aho rimwe rimwe baca urubanza rukumva rwaramanitswe rutasomwe mu gicane cyese intahe icyese rero ni ikintu gihambaye na kera mu Burundi intahe yamye ikubitwa ku murango bene Burundi babona icyo nagira mperezeko umugwi ushingwa na perezida mukanyanga bavuze ko umugwi ushingwa na perezida perezida w'igihugu aba yaratoniwe yemegwa mu bihugu byose niwe ashinga dekre ikora ibyo bintu icyo nga ushingwa na perezida rero nagira mvuge yuko naho muri Kenya perezida na Uhuru na Opoza Odinga bashize ahari ntahe nuko ababahanura bababwiye uko babigenza nuko abahanura umukuru w'igihugu bamubwiye bati intahe ishize aha mugenzi natwe dushyiraho niho amahoro yoboneka uwundi ahanurwa n'abandi gutyo umukuru w'igihugu yamagirwa n'intahe agirwa n'abagabo bamuhanura
abahanura
bituma rero noguma gushyigikira yuko umuperezida yama afata ingingo imyaka yose naye hanyuma mu minsi iza perezida ntibashinga intahe yahanuwe n'abantu akagira bakamubwira ko kize amategeko niko byama bigenda iminsi yose
yego mate tubibutse ko muri kamara babandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na Terence bene neza muri hehe ga Terence
ndimo ntara ya muhinga komine giteranye
yego izina gikirundi ninde
Kisenge Terence
yego meduga ku ijambo murafite ikibazo icyumviro
yego je ikintu ndashaka gutwerera iyo ndeze ubusanzwe bihugu bya Afrika benshi usanga bagira ku ntwaro imaze igihe ugasanga hariho ibintu byo gutinya. Ni ukuvuga sentare rero yo muri Kenya yerekanye yuko by'ukuri ifite icyo itegereza gukora kandi igakora ibiyega itarebeye kuri aba n'aba. Icyo nashimye ni uko sentare yo muri Kenya yamaze gushikiriza ibyo, hanyuma yaba uwari yatowekemera ko ari perezida ariko imaze kubyanka sentare akavuga ati amatora agira zobe ndabyemera, na Raila Odinga nawe nyine akavuga ati ndabyemera. Ariko ikibazo gisigaye aha uwo mugwi ko wariho kandi ukaba wari wemeje ko Kenyatta yatsinze, amakenga aracyariho n'uko uwo mugwi urebe ukuntu bawuhindura ukemegwa n'abo bantu babiri bariko barahatanira ubutegeka.
Murakoze Terence, reka tubaze ambasaderi Edouard Bizimana agira icyo avuze ko cyo mushikirije. Niba mufite n'icyo muvuga ku byerekeye byashikirijwe bivuga ko kwikuba imboneza abahanuzi beza, hakaba kandi no kumvira ingingo ya sentare. Ariko reka mubanze muvuge ku bishikirijwe na Terence, avuga ko umurwi wo muri Kenya uri watangaje ko amatora atsinzwe na perezida Kenya Uhuru Kenyatta, uwo murwi urakwiye guhindurwa kugira ngo wizerwe n'impande zose.
Ego murakoze cyane. Na kubyo Terence avuze nibaza yuko na Raila Odinga yarabisabye ujya ya haramya matora yarabisabye ko wohindurwa, mugabo turazi ibyo bavuga mu ingorane zabaye si amatora nyazi na ibyabaye ingorane zabaye ingene bashikirije ingene ibyegeranyo byategezwa gushikirizwa aho byategezwa kuba aho batorokeranza ibyavuye mu matora bahinduye uwo mugwi. Nibaza yuko ababyumvira ko byoba umuti, jewe siko ndabyumvira kuko n'ingorane zijyanye n'ubuhinga tekinike. Nibaza ko n'ubundi mugwi ushobora kuzobwira ibibazo nk'ibyo. Hanyuma ngarutse inyuma gato yibaza yuko twarindira tukakubwira ngo turabe twumve imvo nyamukuru sentare yishimikije kuko ntaziravuga cyane, bavuze ko bazoze vuga mu ndwi zitatu. Icyo gihe rero ngira ngo bamaze kubona icyo cyegeranyo niho bovuga bati uwo mugwi ujeje w'amatora wohindurwa canke ntuhindurwe, mugabo igikuru nuko bogumana iyo ngendo yo kumvikana yo kujina inama n'ingingo kugira ngo igihugu ntigisubire kugwa mu kaga. Hanyuma kugaruka ko gato mu nkumbiye mushinga ntahe nyangoma yavuze ko 93 y'amatora yagenze neza, ngira ngo sinzi iyo Frodebida atsinda ko yari kuvuga ko yagenze neza akaragaciyemo. Hanyuma hari ikindi kintu gikuru gihambaye cyane dukwiye kumenya nejo bundi nuko nukubaha inzego. Kubaha inzego ni kuvuga yuko umukuru w'igihugu si umuntu asanzwe ni urwego. Hanyuma ndabona barundi tuzohava tugwa muri iryo kosa kuko ndabona na perezida Uhuru yahatswe ku wumvise ivy'amaze iminsi yasubiye kuvuga mu nyuma avuga ko abantu bo muri birabije amatora ko yaravuze ukuntu bidahumuriza, ukavuga ko abantu bane cyangwa batatu batanu bahindura ibyo abanyabihugu bavuze. Nibaza ko iyo ari yagombye kwihenda kumwe natwe twihenda kuko iyo sentare ni urwego s'abantu. Aho rero nibaza ko twuhagirira akenge gatoyi. Hanyuma ikindi kintu nako ndiyumvira nagomba gusangira n'aba banywanyi kuko turahana ijambo nuko icyo gihe seni yoba yashatse yabikoze ku neza y'igihugu aho byoba ari aramarame, mugabo yabigize kugira ngo inezereze umwe muri abo bantu bishobora kubyara izindi ngorane zisumba izo twari twabonye.
ndeka mushi na nyangoma namwe mutubwiye niba muona ko bikerewe ko ujya mu rwi ugiye gucaje gutunganya amatora uri yatangaje ibiharuro vya mbere ko kwiye guhindurwa kugira ngo wizerwe ni impande zose
ego ego gatonya rabo tutubikanye neza mugabo ndumva ko duhubuza kuri bidanye n'amategeko n'ikintu gihambaye dushobora kwifata binenegwe naho hari amategeko umugabo ari abayakwirikiza igihe abayakwirikiza abayubahiriza badafite ubushake bwo kuyubahiriza bashaka kuyikwegera ko bashaka kuyagira amategeko y'umuntu amategeko naho abari yanditse neza ikibuza yuko ikibuza yuko amatora ashobora kugenda nabi kubera abayakwirikiza ariko rero arakenewe kuko amatora amategeko niyo yerekana ingendo ya mugwi utegura ugatunga amatora ugenujaho niyo yerekana igena sentare zigenga ibyo sino birandira ko cyane icyo nagomba kandi kusubira na nibagiye kuvuga gikomeye cyane nuko guhagarikira amatora n'ikintu gikomeye cyane kugira amatora agende neza ariko icyo byatweretse muri aya matora aheruka kubera muri Kenya byatweretse yuko bajya bahagarikizi bavuga ngo ni impuza makungu kenshi bariheda kandi ntibaba bazingira n'ibihugu barimwo baje guhagarikiramo amatora bose narabonye waja serukira nuvuga nka Amerika ishyirahamwe rya karteri yitwa Keri bavuga ko amatora yagenze neza hose bavuga yuko yagenze neza ariko inenge ubusuma bwabaye mu matora kubivuga uko biri abene abanyagihugu amashyirahamwe yigenga ategamye bya politike yo muri Kenya imigambwe bonyene nibo bashoboye kwegeranya ibyo birego bashoboye gushikiriza sentare ntayinyuzwa
ego mereka
bati ubanza nibo bandurugi abahagarikira amatora ubwa mbere ni bene igihugu sabanyamahanga ico
n'ikintu gihambaye cyane rwose reka ariko tubaze na ambasaderi Gamariel Ndaruzaniye nawe nyine agira ico avuze ku murwi w'amatora eka warujeje gutunganya amatora mu gihugu cya Kenya uyu murwi ubona ushobora gusubira kwizerwa cyane cyane n'abatavuga rumwe na leta ya Kenya
murakoze cyane nagira n'ubunye dusubire uwo murwi nawo nyine ugengwa n'amategeko icyo ntinya nuko abantu bagomba gufata ubuntu abari abantu bari muri wo gusa igihe rero ugengwa n'amategeko nta rubanza rwaciwe ko hari uwagize ikosha muri bo buguma bawizera kirete hari uwo bitwariye imbere y'amategeko nabonye yuko umukuru wa opozisiyo muri Kenya yavuze ngo ntazosubira amatora umugwi udahindutse hari ikibazo iminsi 60 iri kwiragenda igihe hoba ikibazo gusubiramo uwo mugwi kumbura abandi ntibazonyarusa kubikora tuhava kumbure dusubiza inyuma mu mpari yatora ntibiri gishoboka mu minsi 60 hakaba habaye akabero kuko twosubira mu mpari zitarizo aho mpagaze nuko igihe intaha izoshikirizwa neza icyese nyine baciye urubanza igihe atakosha ryagira umuntu we muri komisiyo y'amatora cyangwa komisiyo yose muri icyo gihe intaha izovuga simbona igituma abantu batoshiraho aho abagwana bashize ati ntaha yabiciye tubane amatora ahubwo n'ingoga mu minsi 60 bihere icyo ntinya nuko uwasaba ntazogenda mu itora bidahindutse biteza guhindurwa n'umuperezida ariho nawe n'uwo bagwana mu ino minsi azoba impari rero tuma kumbure haba amahoro gusuma icyo ntinya jewe kubwanjye rero nibaza ko boja aho ntaha yashize mu minsi 60 batangure kampanye kandi perezida Uhuru yatanguye kampanye amajambo avuga ubu rero nayo kwiyamamaza nakira gukurikiza amategeko azoba amajambo rero atuma abantu bahungabana nibaza ko bokwigengesera kugira ngo bumve amategeko bakurikiza amategeko naye ahandi ugiye uzaba guhindura uwo mugwi bizofata iminsi miremire kumbure haba iyindi mbarutso yo gutuma amahoro atarema mu gihugu
yego
niyibaza icanye nagira mvuge nuko aba observatory international ibaza gucura ubanza ku watowe baza kuraba ko amatora yagenze neza kandi bavuze ko yagenze muri Kenya kandi ko byagenze kumbure harahari bo bahanuye intara batarinze kubivuga kuko nibaza ko Odinga yaratawe ko bamwize yashinze intahi yasabye ko yoja kwitwara muri tribunale ya cour constitutionnelle yagiye atawe umuhanuye kumbure nibo bahanuye ati ntimuje mibabara gumya amahoro mu gihugu ja mu ntahe murawe ibyo twabaciye urubanza kumbure tumenye neza ibyo bavuze ibyo bahanuye naye handi nibaza ko bavuze ko amatora yagenze neza yari yagenze neza mugabo asanga yibwe mu guharura bamuharura ati rero ja mu ntahe niho byogenda neza kandi ko byagenze
yego me tubibutse inshuti mwese ko muri kumurabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Sengiyumva mwiriwe neza
neza cyane rwose siradiyo cyo cya Amerika
yego muri hehe gasengiyumva
yewe ndi muri kamine muha icumbura mu Burundi nkaba nitwa Sengiyumva Eliya abanatumye nkurikirana kino kiganiro hamanije icyo shikiriza
yego me duga ku ijambo
yego me cya mbere ndahiriwe aba banyacyubahiro hama cyo nashaka gushikiriza uno mwanya kuri ajya amatora yabaye muri kiriya gihugu navuga yuko ari kibanyi cy'u Burundi kuko kitari kure cyane y'iwacu byobera akarorero ibindi bihugu bisanzwe bitunganya amatora miki imwe cy'iwacu kirimwo na cyane cyane ukuntu baguma babumbatiye amahoro bakabona yuko atakintu kiriho cyoba cyanishamwo burya umuntu agiye kubiraba ikintu gikuru ni uko abantu baguma bafatanye mu nda rero n'ibindi bihugu bibonekaho akarorero mbega akakubaza washinga ntahe izobagora kubijyanye n'uburyo bwo gutegura ayo matora ko tuzara twumva yuko ibyo bugenda ari bwinshi cyane ndabashimiye umwanya mumpaye ku gice cya mbere
murakoze Elias Ngiyumva ikibazo cy'uburyo ico ni ikibazo abashinga ntahe turi kumwe nabo nyine amatora arazimbye ariko akoreshwa n'amafaranga menshi ariko ico ni ikibazo nibaza ko cobazwa cyane cyane abacegwa cyane cyane abo muri Kenya bategetse muri Kenya ikanabo bajejwe gutunganya amatora ariko ikintu gihambaye mushikirije mushinga ntahe Elias Ngiyumva nuko igihe cyose habaye ndyane cyane kutumvikana igihe cy'amatora gihambaye ari uko abanyapolitike eka n'abanyagihugu bose babumbatira amahoro ni ikibazo gihambaye cyane se mushikirije mbega mushinga ntahe Edouard Bizimana ikintu cyokorwa kugira ngo mu gihe hazaba amatora mu Burundi haba mu 2022 cyane yindi myaka yose ikintu cyotuma abanyapolitike bashira imbere inyungu z'igihugu bakabumbatira amahoro eka n'abanyagihugu nyine ubwabo huko rwiki mukanye gatoyi cyane
murakoze cyane imbere yuko nishuri cyo kuri cyo kibazo nagomba mvuge kuri ibyo umunywanyi Elia Sengiyumva avuze iki kibazo cy'uburyo ni kibazo gikomeye cyane kuko nkuko yabivuze biratwara uburyo bwinshi amatora hanyuma murabona ko igihugu byacu usanga uburyo kari bwinshi cyane nibaza ko ikintu gishobora gutuma ayo matora mu minsi 60 nk'uko ambasaderi Ndaruzani yabivuze ni mike cyane kandi kenshi ari naho usanga uburyo bwari bwatanzwe n'abantu birashobora nabyo nyine kubamwo ikibazo hanyuma uretse n'uburyo hariho ikindi kintu inkurikizi naho tutabivuze ko cyane nuko bituma abantu baguma muri mu ruhagarara rw'umutima sinige no bisigura incertitude kubwira batazi bati ejo none ubu uzotsinda cyangwa uzotsindwa azobifatamo gute nawe ntazohava ahari ibi by'amatora hanyuma tukabona muri bya bimwe byazuru uruzuguru nibaza ko icyo kibazo uwo munywanyi ashikirije ni ikibazo gikomeye cyane naho tutokica ko cyane ariko ni ikibazo ngira ngo abo byega nk'uko mwabivuze bazociga bakakitorera inyisho kubyerekanye n'amatora mu Burundi kuri ayo bigenda neza nuko abanyamigambo y'abanyapolitike bufata ingendo y'amahoro nk'uko perezida Uhuru Kenyatta yabyifashemo yabishikirije hanyuma bakabona yuko ubutsinze atsindiye bosi atwarira bosi ntibabwe bati ko ntatsinze sinemera ibivuye mu matora hama ibyo nabyo ikindi nacyo nuko amategeko yokurikizwa abanyapolitiki bakumvikana ku mategeko hazogenga ayo matora abantu bazohagarikira bakabumvikana ko hanyuma bakumvikana kandi yuko bazoshira intahishize
ibaza
ku byofasha
mushe na inyangoma namwe mu gicu muvuze kujyashikijwe na sengi umva rimwe aba mushora kwishura kugerekeye uburyo bwo gusubira gutunganya aya matoro kuntu uzaboneka n'ukuntu bugoye ariko cyane cyane muvuge no kibazo yashikirije cyerekeye kuntu abarundi bo bumva batira amahoro igihe cyose habaye nk'amatora canke ikintu cyose batumvikana ko bagashira umutima wo gukunda igihugu imbere ika hakaba amahoro mu Burundi haba ku mpande zose duka kwijambo mushyana nyangoma
uburyo amatora bihugu byo muri Afrika byinshi ni burondera mu bindi bihugu birondera ifashanyo njyewe bujya nushima yuko igihugu cyose kigomba gutunganya amatora uburyo cyo bukura mu gihugu nyine kitabanze gusega hanze icyo nicyo kimwe kintu cerekana koko ubwigenge bw'igihugu ni ikusaba amafaranga gusega amafaranga hanze y'ukujya mu matora nibaza ni nkuha basaba ngo usaba umuntu ngo nunyubakire inzu nzoyinjiza ataco nakoze kuri ibyo by'uburyo rero muri Kenya nibaza yuko leta ya Kenya yabitegekanije kuko iyo utunganije amatora ubuzi yuko ashobora gusubirwamo birashika na bidashika kenshi tukibaza yuko rero muri bije yayo mu mafaranga leta ikoresha ku mwaka bayatekanije hanyuma kuri ibintu bajije byerekeye ibyo mu Burundi mu Burundi turavye ibihe turimwo turi mu bihe bigoye cyane by'uruhagarara ata amahoro ari mu gihugu aboneka na amatora biragoye gutunganya amatora igihe hari imigwi yitwumva hirya yitwaje ibigwanisho mu gihugu biragoye gutunganya amatora icya mbere cyihutirwa mu Burundi ni uko tugarukana amahoro nuko bya biganiro ziko bibiri arusha byubandanya bikarangira nk'uko umushingantahe Edouard yabivuze n'ivyo vyayo mategeko agenga amatora canke igihugu tukaraba aho bikenewe guhinyanyura kugira ngo turonke amategeko meza ntazo kwigera ryohera bose ariko turonke amategeko meza yodufasha gutunganya amatora kuko ayari ubu ndabizi ntameze neza birakenewe ko yotogorwa ariko ikihutirwa n'amahoro n'umutekano nabyo bizoca mu biganiro cyane cyane niyo nzira y'amahoro tubona
egome ambasaderi Gamaliel ndaruzaniye namwe mugira ico muvuze kuri ico kibazo nyene ikacimvura cashikijwe na Alliance nyumva avuga ko gutunganya amatora bishobora kuba ari ikintu kitoroshe cyane gose ko bisaba uburyo bwinshi muvuge cyane cyane n'ikintu mubona cokorwa mu kanya gatoye cyane gose kugira ngo haba amatora azoba mu bihe biri imbere mu Burundi ikahaba ikintu cyose barundi batumvikanye ko ntibabishire mu migere ika bice mu mahoro n'umutekano kuko iyo habaye ingwana murazi ko ugiye gusubira inyuma abarundi bose bagahombira ikintu rero mu shikiriza niki tugakwijambo
inyishu mwayishikirije nta kiguzi kiriho c'amahoro uburyo rero ibwinshi ntabesha kugira usubire mu matora bazosanga amahera menshi ariko abakenya babonye zabaye mu 2007 gushika naho sentare mvuza makungu impana vyaha iza kugira nkete mu gihugu barabonye abantu bapfuye ubukene bateye igihugu cabo n'ubutaragaruka natwe mu Burundi uburyo ntibuguzwa amahoro igihe tubona amatora dusuka mu ngwano kandi tuyarorera mugana genda kebure nabaye mu gihugu kimwe muri Afrika hari ingwano yo nakorera ONU umuntu yari ku butegetsi yavuga muri constitution nuko igihe perezida wundi atararahira je nzoguma ntegeka amatora nayo n'akazi kabo nibataza nzoguma ndi perezida barinze kumwomora yiruka nibaze rero yuko ubwa mbere amahoro ankoni yazimbere ya byose uburyo igihe fata karero ku Burundi matora ya aheruka yabaye ari uburyo bwabaye ntibyari buke ariko twahombye kuva mu 2015 amatora heze gushika ubu atamahoro ariho barahombye amahera menshi gusumba twakoresheje matora amahoro rero niyo ahambaye n'ahandi uburyo
hara mahoro kuraronderwa nico nikibazo gihambaye cyane gose kiretse ko intwaro zose zihinduka abantu bomowe cyanki batembagaje muri kudeta ari intwaro zo mu bihe byarenganye cyane gose ico gituma abarundi bakwiye kumva ko ubutegetsi bwiza bwo ca mu matora bakumvikana ingira amatora yotunganywa kugira ngo ntagire ubona ko arenganijwe hanyuma abanyagihugu bonye nakaba aribo bitorera umuntu abarongora niho amahoro ashobora gutsimbatara tubibutse kandi ko muri komurabandanya kumviza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Benny mwiriwe neza
mwiriwe neza ndabaramukije ku ijwi rya Amerika
mwiriwe neza muri hega Benny
mereye Bujumbura
izina ry'ikirundi ninde
nitwa nishimwe
duka ku ijambo murafite ikibazo cy'umviro
mfite ikibazo n'icyumviro mugabo imbere y'izo rekamanze shimire ikuzi supreme kenyane yafashe ibintu mu iyerekana ibintu bibaye rya mbere muri Afurika nibyo gushima cyane ico cyaratuyoheye cyane nk'abanyafurika bitwereka yuko sentare nk'iyo yinjije kwiyerekana ko ishoboye nk'ibyo ikaja a rencontre y'umuprezida yuko yahaye karorero amanzi masentare muri Afurika nyabujya twabara tumena yuko amasentare aja en faveur y'ubutegetsi buba buhari yabashigikiye ubutegetsi buba buhari icyo rero n'ikintu cyo gushima akabazo nari mfite ku bijyanye na Lena Nyangoma. Lena Nyangoma uko ndamubirije amushyira imbere ikibazo cy'amatora byerekana yuko mu gihugu cyacu cy'u Burundi ikintu gihanze abanyepolitiki n'amatora cyanke n'amahoro ikintu cya mbere cyotorega umuti cyoba ari ikintu cya mbere amahoro cyanke twokwihutsa amatora byogenda gute akandi kabazo ka kabiri fise birashoboka kuko nta muntu yavuke ku butegetsi abupfire ko birashoboka ubutegetsi bugahinduka nkamwege Lena Nyangoma ubucamanza mu Burundi bwamye bushigikira intwaro ziba ziri ku butegetsi byogenda gute sentare moyifata gute mo ako karorero koba kabafashije iki
murakoze nishimwe Beni reka tugusabe mushikana Nyangoma mu kanya gatoye cyane gose nk'umunota umwe mugire icyo muvuze inyishu kubibazo mushikana he nishimwe Beni abaje kugira ngo na ambassadeur ndaruzaniye hamwe na ambassadeur Edouard Bizimana bagire icyo bakivuze ko ndabona kanya kariko karagenda duga ku ijambo mushikana Nyangoma
ego mushikana ku kibazo abarije Beni ngirandi ya nyumvirije neza nanje nashize imbere amahoro amatora navuze yuko adashoboka mu gihugu kitarimwo umutekano kitarimwo amahoro nk'uko bimeze muri ibi bihe mu Burundi nico gituma navuga ndi mu Burundi imbere y'amatora azazoba nuko abanyepolitike babandanya kandi bakanyarutsa bakagira gushaka cyane cyane leta abarongoye igihugu muri ibi bihe baza muri ibyo biganiro bakabyitaba tukanonoswa n'ibyo cyane cyane by'ubukana amahoro ariko n'ibyo byerekeye amatora kuko amatora uko twabibonye mu Burundi no mu bihugu byinshi byo muri Afurika niyo yamabyara intureka yo guhungabanya amahoro n'umutekano kubera amatora bateguwe nabi yatunganijwe nabi hanyuma hari abayibye kuri ibyo bucamanza kugira ngo bwigenge bo hariho amategeko kuko ndabivuze kenshi ubiravye igena amategeko sino bigaruka ko murabisasangwe nta mwanya uriho amategeko arageze uyuhinduka kugira ngo ubucamanza bushobore kwigenga kandi biva no ku bantu biva no ku butegetsi bw'igihugu umukuru w'igihugu abandi abashya leta batere igitsure cyane abacemanza ntibahubwigenge bukwiye
ego mereka duhene jambo ambassador Gamaliel ndaruzaniye nawe nyine agiye cavuze kujashikijwe na nishimwe cyane cyane kuvyerekeye ibibazo abaje bibiri duga ku jambo mukanye gato umunota umwe
murakoze nagiye nsubiremwo mpuje nawe amahoro niyo ya mbere kuko abaza ku matora barondera gutwara abanyagihugu bashinzwe programme bateza imbere igihe kwitoza abugomba guteza imbere umutima uhungabana niba dakwari vyiza bakeneye amahoro rero nico kiza imbere ama matora aza kugira ngo intwaro zibisikanye zirushanya guteza imbere abanyagihugu mu mahoro bitabaye uko amatora yo bamaze amahoro rero arondegwa n'abategeka n'abafasha gutegeka n'abafasha kurondera ubutegetsi mu matora akurikira ariko akisunga amahoro iminsi yose ko dusaba abanyagihugu ngo batwizigire tugiye kwisoza tubarongore bifuza mu mahoro n'iterambere ryabo
amahoro
yamara imbere ya byose.
Ambassador Edouard Bizimana namwe kuri ibyo bibazo bibiri bya Nishimwe Beni duga ku ijambo umunota umwe
murakoze cyane oya naje nibaza yuko amahoro ni nicyo cya mbere kiza hanyuma ibindi bigakurikira kuko ata mahoro ahari murumva nta gishoboka nta matora nta terambere rishoboka donc amahoro aza imbere hanyuma nagomba niyutse umushinga ntawe Beni yavuze ku bijyanye na sentare ntayinzwa ya Kenya nukuri abantu ntibumve yuko sentare ntayinyuzwa iri kontre uhuru canke iri kontre uwundi abantu ntibabyumve gutyo kuko kubona yafashe ibyangingo si kuvuga yuko ya ivuga iti ntidushaka kuyaba umukuru w'igihugu canke uriya dushaka kuyaba ari umukuru w'igihugu ibyo abantu ntibabifate gutyo kuko siko bimeze hanyuma nagomba nongereze akantu gato imvuga yuko hari nk'ibintu bimwe bimwe dushaka duhava dusanga turiko turahuguza kuko nibyo twaragize ibibazo mu minsi yahera mugabo ubu umuntu aravyeje bemperuka mu Burundi haraheze amayinga makeyi uwavuga yuko hari imigirwana mu Burundi hata amahoro hari mu Burundi nibaza yuko umuntu akubise yakaraba nitwobandanya cyane tuvuga ko amahoro hari ibibazo bihari
mu ambassador Edouard masegonda mirongo ibiri akajambo ka nyuma impanuro mwoha abanyapolitike muri rusange mu Burundi n'akanye amasegonda mirongo ibiri nturenza
ego nibaza yuko abanyapolitike bo kwama bashira ineza y'igihugu imbere kugira ngo amahoro agume ariyo ari cyo cya mbere kije imbere bashira imbere kugira ngo igihugu ntikijye mu isanganya kuko n'ubuzotsinda cyangwa agatsindwa agatera ingwano azo bari kwaratwanda kuko atawusomera ibyo zivuga
mushya nahe nyangoma namwe mu masegonda mirongo ibiri nyine impanuro mwaha abanyapolitike bo ku mpande zose mu Burundi n'inzihe umuntu afatiye akarorero kuri Kenya
impanuro notanga muri ibi bihe cyane cyane n'uziha abari ku butegetsi kuko nibo bafise byose muri ibi bihe cyane cyane nibo cyane cyane bo kwisunga mu kubaheza bo kubaheza amategeko cyane kandi bakemera kuganiza no kumviriza abandi abo batavuga rumwe.
Ambassador Gamaliel ndaruzaniye namwe impanuro mwatanga mwihweje byabaye muri Kenya abanyapolitike ku mpande zose baba abari kuri leta canke bari batavuga rumwe na leta amasegonda 20
nuko bogerageza kuraba uburyo bo mari impari kugira abaje mu matora atunganye neza abanyagihugu batunganiwe abanyagihugu babizigiye kandi ngira birashoboka bagiye mu nama inama n'ingingo niyo yonyine yo bafasha kwizigiranira nabo bakizigira kuzorondera amahoro abo Barundi bagomba gutegeka. Murakoze
murakoze namwe ambassador ndaruzaniye Gamaliel ndabashimiye namwe ambassador Edouard Bizimana ndagushimiye mushyantahe Nyangoma Leonard ndashimiye abanyonyi bya radio ijwi rya Amerika bose baduteye akamo bagashikiriza ibyiyumviro byabo ikanintererano yabo turashimiye engineer Suleiman tukaba kandi dushimiye na Fatou Kalala yegeranije ikiganiro turabashimiye inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro mubwire rero amahoro n'umugoroba mwiza.